Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu. Habari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Uno munsi u Rwanda rwahimbaje umunsi w'ukwibohora hamwe n'ukwikukira.
Uyu munsi tariki enye Nyakanga ari umunsi twizihiza isabukuru z'ubwoko bubiri tubitwarira hamwe. Ya mbere ni ubwigenge, twabonye hashize imyaka 60 ubu, hanyuma 28 yo kwibohora.
Uyu ni president w'u Rwanda Paul Kagame. Mu yagezwe igihe ni no ku isi, president w'u Rusiya yategetse ingabo ziwe gukaza ibitero muri Ukraine. Mugihe president w'Ukraine nawe avuga ko icizere cyo kongera kubaka igihugu ciwe aciteze mu bihugu biteye imbere mu vya demokarasi. Ku mugabane wa Buraya, president w'u France Emmanuel Macron yasubirije abashikiranganje biwe batari bake. Ido nido ni mukanyisasi. Urusiya bwigaruriye igisagara ca Lysychansk kiri muri Ukraine. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko gusubira kwiyubaka abizeye ku bihugu birangwamo demokarasi. Ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Putin yerekanywe kuri televiziyo y'Uburusiya asaba inteko z'igihugu ciwe kubandanya ibitero vyazo hisunzwe imigambi yategekanijwe imbere yaho. Ifatwa ry'igisagara ca Lysychansk ritumye Uburusiya bwigarurira intara yose ya Luhansk. Imbere yaho buramatari w'iyo ntara yari yatangaje ko inteko za Ukraine zaje zavuye muri cyo gisagara kugira abasirikare b'Uburusiya ntibagisenye bari kure yacu. Amenyesha ko abasirikare ba Ukraine bagiye mu birindiro bishasha. Uwo buramatari yatangaje ko naho gutakaza intara ya Luhansk ari ibintu bibabaje cyane, ari urugamba rumwe ko badatakaje ingwano ubwayo. Yasabye ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba ibindi bigwanisho kugira bahagarika ibitero by'Uburusiya bibandanye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko inteko z'igihugu ciwe zizogaruka gusubira gufata igisagara cya Lysychansk mu gihe igihugu ciwe kizoba caronse ibindi bigwanisho bikomakomeye bigezwe ko Uburusiya bwongereje muri iki gihe ibitero by'amabombe mu bisagara bihana imbibe n'intara ya Donetsk, cyane cyane mu bisagara bya Sloviansk na Kramatorsk. Intara za Donetsk na Luhansk nizo zirimwe amahingurira akomakomeye muri Ukraine. Haheze ibirenga gato y'indwi imwe inteko z'Uburusiya zifashe igisagara cya Severodonetsk. Imbere y'uko igihugu ciwe gitangura ibitero muri Ukraine ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri, Perezida Putin yari yemeje intara zompi za Luhansk na Donetsk ko zigenga.
Fidel, ku mugabane wa Buraya, president w'u France Emmanuel Macron yahinduye abashikiranganje biwe batari bake uno munsi ku wa mbere. Vyari vyitezwe ko ahindura leta inyuma y'uko umugambwe wiwe utakaje ibanza vyinshi mu matora y'abashingamateka aheruka kuba. Abagenywe bashasha barimo bande?
President Macron ariko ntiyahinduye abashikiranganje bajejwe imigenderanire kigega no kwivuna abansi. Yagenye Jean-Christophe Combe yari umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe gutabara kwa Rouge mu Bufaransa mu mabanga y'umushikiranganje mushasha ajejwe gufatana mu nda n'abafise ubumuga. Asubiriye wari ahari yitwa Damien Abad. Yagenye Laurence Bonne, umutegetsi mukuru mu bijanye n'ubutunzi mu ishyirahamwe rijejwe gufashanya mu by'ubutunzi n'iterambere mu mahanga mu mabanga y'umushikiranganje aserukira Bufaransa mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Asubiriye Clement Bonne yari umwe mu bantu bakomeye baganiye ivyerekeye kuva ku Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Clement Bonne yabaye umushikiranganji mushasha ajejwe gutwara abantu n'ibintu. Christophe Béchu, umukuru w'igisagara cya Angers, yagenywe mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ibidukikije. Asubiriye uwitwa Amélie de Montchalin, yatakaje ikibanza ciwe mu matora y'abashingamateka yabaye ku itariki 19 y'ukwezi kwa gatandatu mu Bufaransa. Abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu n'ibidukikije nabo nyene bahinduwe. Naho umugambwe wa Perezida Macron wasindiye ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka ntiwaronse amajwi akwiye kugira ubandanye uyobora urwo rwego, uzotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe kugira imigambi yiwe ishobore kurengana. Abakurikiranira hafi vya politike babona ko ivyavuye mu matora y'abashingamateka vyerekana ko Perezida Macron atazokoroherwa mu migambi yiwe naho yari yatsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu. Cyo gihe yari yatsinze umukandida bahiganwa Marine Le Pen.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya turaca tubandanya no makuru yacu tukayibutsa ko mutwumva kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube ya Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya turaja mu karere k'ibiyaga bigari. Urwanda rwahimbaje umunsi wo kwibohora no kwikukira. President w'ico gihugu Paul Kagame yashikirije ijambo abanyarwanda ryashimikiye ahanini ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru tubaza mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kaboye.
Nta birori nyirizina byabaye nkuko byari bimenyerewe mu bihe byashize mbere ya COVID-19 gusa ari mu biro bye Perezida Kagame yahaye televiziyo y'igihugu kiganiro cyasubije abari bamaze igihe bibaza niba umunsi w'ubwigenge utari bagiranye mu Rwanda.
Uyu munsi tarikenye nyakanga ari umunsi twizihiza isabukuru z'ubwoko bubiri tubitwarira hamwe. Ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu hanyuma 28 yo kwibohora. Aho kugira ngo rero dukore ibintu byose hamwe, dufata umunsi umwe dufata undi nyuma y'iminsi mike twabishyize hamwe. Nagira ngo rero byose mbishyize hamwe nifurize umunsi mwiza ku Banyarwanda bose.
Muri iki kiganiro kandi umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iki gihugu kimaze igihe gishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23. Perezida Kagame yavuze ko abashinja u Rwanda gufasha M23 bavuga ibintu uko bitari. Kuri we gukemura ibibazo bya M23 bikeneye kwitwaza uburyo bwa politike aho kuba uburyo bw'intambara. Yakomeje agira ati icya mbere Kongo ifite ibibazo byayo igomba gukemura, natwe dufite ibyacu nk'ibihugu byigenga. Hatabayeho kwivanga mu by'undi dushobora gukorana aho tubihisemo. Umukuru w'igihugu yagarutse no kuri FDLR aho yagaragaje ko idakwiye gushyigikirwa n'igihugu cya Kongo.
So it's not acceptable.
Rero ntabwo bikwiye ko FDLR yafashwa na rimwe ngo yinjire ku butaka bwacu cyangwa ngo ifashwe kurasa ku butaka bwacu yica abaturage bacu. Ntitwigeze dukorera ibintu nk'ibyo Kongo. Icya kabiri, hakenewe gukemura mu buryo bwa politiki ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda harimo nabo bagize icyo cyitwa M23.
Perezida Kagame kandi yanagarutse kubashatse guhungabanya umutekano mu gihe u Rwanda rwari mu bikorwa byo kwakira inama ya CHOGM y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza.
Byo guhuga byo ntabwo birimo, ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi bibwira ko duhuze, ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu wo ntabwo bihari. Ndetse abenshi bifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo inama izabiri, ntabwo byakunze kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera.
Perezida Kagame kandi yasubije Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'abandi bavuga ko badashaka ku Rwanda ruzatanga ingabo mu z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zizajya gushakira amahoro Kongo. Yagize ati ntabwo turimo gusaba ngo tubigiremo uruhare. Perezida Kagame yavuze ko izindi ngabo zitanze icyizere ko nta uzongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'ibirimo kuba muri iki gihe, ko nta kibazo u Rwanda rwagira. Yakomeje agira ati twakwishimira ko bikorwa, nta ruhare tubigizemo kuko ubundi kubigiramo uruhare bidusaba ikiguzi. Umunsi wo kwibohora bahuriranye n'igikorwa cyabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru ahabaye ibikorwa byo gutaha amazu yubakiwe abatishoboye. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboye urakenuye inkuru yawe. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera kwisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Wagarutse mu by'umutekano mu karere mu gihugu cy'u Burundi. Mutama n'umwuzukuru wiwe barayibishwe n'abantu bitwaje inkoho muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi hari mu ijoro ryejo kwa Mungu. Mutamakazi wiwe nawe nyene yarakomeretse, abisha abo bantu baciye biruka bakaba bataramenyekana. Reka ibindi tubaze umugenzi wacu Eloge Wirikane akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Igitero cyahitanye umutama Joseph Ndahabonimana w'imyaka 85 n'umwuzukuru w'imyaka 20 cyabaye saa 5 zirenga gato mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Cyabereye ku musozi na zone Kiramira ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi. Uwo mutama yarashwe amasasu 15 yose nk'uko vyemezwa n'abasigwa biwe. Colette Kobwa afite imyaka 38 umupfakazi wa nyakwigendera yabwijwe ijwi rya Amerika uko vyagenze nawe nyene yakomerekejwe n'urusasu.
Mvuye kwa muganga niringanye gucyaye hanyuma ndegura umutwe gucya nza gukaba kavidoroshe yari impande yanje ncane numvise urugi barusituye aca rero urusoro runsanga ameze gucya nyene kwanza nze ameze gucya nyene nimva mworo nkitohoza amatohoza amakumbu ko bimeze.
Violette Bizimana umwe mu babanyi w'umuhana watewe yemeza ko havuze amasasu menshi binanira abanyagihugu gutabara kubera baciye batekerwa n'ubwoba.
Twebwe tumaze kumva iyo nkuru mbi kwibaye twaracitse umugongo tuburuko tubigenza harimo icyoro nk'amasaha 5 twumva inkoho ziravutse hamare inkoho zivutse twese turabyuka turiruka nyene tugize kugira twumva inkoho zongiye ku inkoho yongiye kuvugira mu ibarabara turaburuko tubigenza turaririra mu nzu titurashize inkoho nyetsara urusakisaki tuca tuburuko tubigenza tubonye rike dushima Imana dusanga ko kabikabishe kabaye hano umuntu bamwishe bamutabanyanze n'amasa rondo wore ukuntu bamugitse
mufatso nibizimana sigura ko atangorane nimwe nyakwigendera nabiwe bari bafitaniye n'abantu mu kibano.
Uyu muryango twebwe twari tubanye neza n'ukuri ntangorane zari zirimo oya ntangorane zarimo n'ukuri twasenyera ku mugozi umwe twebwe icyo twosaba abajejwe umutekano nuko bokurikirana bakagira itohoza hari gihe Imana yofashe bakamenye iherezo ry'abakoza ko kabi.
Janze ndayizeye umwe mu bahungu wabo b'umuhisi yatwiganira uko umuhungu wa mwene se wabo yishwe yakamenyesha ko mu nyuma abantu bagerageje gutangira zomuzi kibi babura aho zakamanganiye
uwo mwana bamurashe yaboroze gatatu twero cha tuvuga ati mbo kwamaze gufata twero duca twambara umusozi tukawukizura kugira turabe izo yonemi iba izananye turaduga rero turi mibarabara urabona hariho atufate nk'imetro nk'amajana 5 uvuye ngaha gera aho bamurasi uwo mwana kubara ari hantu hakameze nka gakorosi biracune n'ukene tuhashika duca turaseka umusozi gutyo kugira ngo dukorokere aho hantu niho rero jewe nari imbere muritsi imbere gutyo kunitoroshi nca ndamubona ko ari umupira we yarayambaye na indawuzi nca mvuga ati ni Bemba kubera bamutazira Bemba ati ni Bemba barashe tugiye kuraba cha dusanga bamurashe aha mu rubeshi ruca ruserukana ngaha mu mutima
iyumvira ko umusore yazize kuba yamenye abihaye inkumbi banka ko azobavuga
ukwene byoba byagenze yabamenye ukwene bamurashe basa nabahwana ari karatahuka nabo bavuye kwihinkumbi nga umuciye ku muntu ndakuzi nca ndakumenya ati uyu ni kwizera canke urya ni Elias nke kabavuze ati uyu muhungu aratumenye aratuvuga n'ero guca bahindukira rero cyarari umurase ko barumurashe mu rubeshi cyabiseruka mu mutima gico no hamagarira abantu babagifise ibigwanisho bicira umuriro mu nzu umuntu wese atunze igikwanisho atabifite uburenganzira ko ugitanga kubajeje umutekano kugira ngo ntibigume byihinkumbi gye no usaba rera abantu bajeje umutekano ukora amatohoza yimbitse izo nkozi zikamenyekana zigashengezwa zikaje habona
umukuru wa zone Kiramira amenyesha ko vyagoye cyane abanyagihugu kuja gutabara kuko bateye bari bitwaje ibigwanisho bicira umuriro ariko arabashimira ko batabaje hakiri kare kandi bashwa baduko ko bashoboye ahamagarira abanyagihugu kwirinda kwihorana ni mu gihe bivugwa ko indyane z'amatongozi zishobora kuba ziri inyuma y'ubwo bwicanyi. Jean Marie Ndowimana
ubwa mbere icyo dusaba bene gihugu nukubana mu mahoro hama tukabasaba kandi gutanga makuru kugira ngo abakora ubwo bubisha bashobore kumenyekana kuko uyu munsi nibajya bagiye mugabe je hashobora kugenda abandi rero atagikoze kugira ngo umutekano wabene gihugu kingiwe kandi bituvanye bivuye kuri twebwe kuko umutekano ari wa twese tubona umenga hava haba akarondirondi kukumarana hama kandi tugatera ivyatsi ababisha bagira mwene ubwo bugizi bwa nabyo.
Nta kirindiro c'igipolisi canke c'igisirikare kiri hafi y'umutumba wabereka ico gitero. Abajeje intwaro bibaza ko ari naco gituma vyoroheye abagizi ba nabi kwinyuranganya bagahunga bitagoranye. Eloje uri kaneza, ijwi rya Amerika.
Eloje uri kaneza, nawe tugukengurukire tukiri kuyavugwa ku Burundi. Abanyagihugu mu ntara ya Ngozi begereye uruzi Kanyaru ruri ku rubibe Burundi ruhana n'u Rwanda bari mwisekeza yo gutera imisuna ku nkengera zarwo babifashijwe bice mu mugambi wa leta y'u Burundi itwa Ewe Burundi Urambaye, bakamenyesha ko ico gikorwa ari ico kubuza urwo ruzi gusitura inkombe zarwo no gukingira indimo zabo. Inkuru hijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi muyisomerwa n'umenyesha makuru wacu ari Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye.
Buri munsi wa kane ni umunsi leta y'u Burundi yahariye gutera ibiti ku misozi no ku nkengera z'inzuzi ibicishije mu mugambi ewe Burundi urambaye. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baba hafi y'uruzi Kanyaru ruri ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda bari mu bitabira ico gikorwa. Abakunzi b'ijwi rya Amerika abishikiye ku munsi wa kane w'indwi iheze mu kiyaya ca Congore zone Giheta turi muri komine Marangara. Abato n'abakuze bari ku kivi mu kanyamuneza kenshi batera imibyaro y'imisuna na kunkengera za Kanyaru.
Kwazi mjoga jo gutera imisuna ku muntu mbeze gukingira inkombe z'uruzi kubera uruzi twebwe haguma hasenyagurika ariko mugaba leta yararavye uwo mugambi wo burumbaye shirazana imisuna kugomba dutere natwe ntangere kubomagurika.
Cyo twaje mu kigirusi n'icyo gutera imisuna. Ko urabona Burundi rambaye yafite ikintu imwe aduteramwe imbaraga kiza kandi giterambere kinini. Ubwo gatashe mu bibi byaje amadava mu Kanyaru atembera zino kugira agabanuke.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi ntibatamba birorera mu kwambika imisozi no mu gukingira inkengera z'inzuzi. Emmanuel Nacosanze buramateri w'intara ya Ngozi arifatanya n'abarongoye.
Mu ntara ya Ngozi haba mu makomine ariko mu paka turabona yuko uyu mugambi wadufashije cyane kandi tukabona yuko kuruzi rwa Kanyaru duhana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda turabona yuko umugambi ushimishije cyane kuko ubu turiko turatera ahali hasigaye kuvuga yuko ari hafi ijana ku ijana duhejeje gutera kuri uru ruzi haziba hasigaye kuja kuraba iyindi misozi itambaye.
Eka n'indongozi z'umugambi ewe Burundi urambaye uri kurateragira ibiti ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo gusubiriza ibyahuye n'intambara n'imiriro ya Nyakanga zishima intambwe uwo mugambi ugeze ko ari kumwe n'abanyagihugu b'imarangara mu gutera imisuna ku nkengero z'uruzi Kanyaru ku munsi wa kane w'indwi iheze urongoye umugwi w'ubuhinga mu mugambi ewe Burundi urambaye ashima intambwe uwo mugambi ugeze ko. General Major Marius Ngendabanka arongoye uwo mugambi.
Turavye umugambi ewe Burundi urambaye kuva ubishingwa washinzwe ku myaka indwi aho twategerezwa gutera ibiti miliyoni 21. Ubu rero tugeze hagati na hagati y'ico kiringo tukaba tubona yuko ivyo biti tumaze kubirenza kure.
Inyuma yo guteragira mu mpera z'indwi iheze imibyaro y'imisuna 5,500 ku nkengera z'uruzi Kanyaru iyo ntwazangabo y'ipeta rya General Major yibukije abanyamarangara akamaro ko kubungabunga ibidukikije.
Igisubira inyuma niki nibirenge nimusubira inyuma ngira ko ngira abajejwe intwaro abajejwe uburimyi ubworozi abandi bose irya ntambwe twashitse ku irya metero 15 no kuzubahiriza ntihagira umuntu asubira kuzirimamwo hama natwe tugasha tugira gute tugasha tuzitera mwibiti kujya twabigize kujya hakujya ya Kanyaru mubona babigira murabona yuko baduhaye akarorero sivyo gahe.
Iruhande yo gukingira inkombe z'uruzi Kanyaru indongozi z'umugambi ewe Burundi urambaye zabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko harimwo no gukingira imbibe z'igihugu. Ku ruhande rw'intara ya Ngozi uwo mugambi uri kurarangurirwa mu makomine ya Nyamurenza Busiga Mumba hamwe na Marangara yegereye uruzi Kanyaru ruri ku rubibe u Burundi buhana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ibyo bihugu kwari bibiri bisanganywa amatati ashingiye ku gasozi kitwa Sabanegwa buri gihugu kivuga ko kacegukira. Ku ruhande rw'u Burundi abajeje intwaro muri komine ya Mumba bakavuga ko uruzi rwa Kanyaru arigo nkwezi ya marere rwataye inzira rwimukira hino yako gasozi abanyarwanda abaca barakiyitirira. Iby'indongozi z'u Rwanda nazo nyine zamirira kure mu kuvuga ko gasozi Sabanegwa kamye ku butaka bw'ico gihugu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi tsakumi.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Dusure gato mu gihugu cy'u Rwanda, abanyagihugu mu mirenge ya Canzarwe, Mudende na Busosomana mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko kutagira amabarabara ya kaburimbo ibahuza n'ibindi bice by'igihugu bibandanya kudindiza iterambere ryabo. Abanyagihugu bavuganye n'Ijwi Amerika basigwe ko ari nk'amwe buramuka baronse amabarabara y'ikaburimbo vyo rushaho kwihutisha uguhanahana ibidandazwa hagati n'abandi banyagihugu mu yindi mirenge. Mugenzi wacu Eric bagira ubusabagendeye adutegura ino nkuru.
Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abatuye mu mirenge ya Busasamana, Cyanzarwe, Mudende n'ahandi mu karere ka Rubavu bemeza ko ubutegetsi bwabizeje kubakorera imihanda mu mwaka w'2016 na n'ubu amaso yaheze mu kirere. Bavuga ko iyi mihanda yagombye kubibafasha mu koroshya ubuhahirane n'ibindi bice by'igihugu.
Kubijyanye n'uyu muhanda perezida yarabuduhaye atubwira yewe yanabivuze ari kunyunda ahubwo mu gihe cyo kwiyamamaza. Mbo muri bije rero nabayobozi bakarere iyo baje gukorera inama harya bizige no batubwira ko guri muri bije. Ariko kubera duhinga ibirayi tugahinga ibitunguru uyu muhanda turawukeneye ko wakorwa cyane mu kaburimbo rwose. Dutangiye no kugura imodoka inaha, umudeye ari kubyara ndakigenda kuri moto ari gutwarwa n'ivatiri inaha rwose ndakibaza dukeneye umuhanda rero.
Umuhanda basaba ko wakorwa wagombye guturuka mu mugi wa Gisenyi ugakomeza mu mirenge ya Cyanzarwe n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu. Nyuma yaho umukuru w'igihugu abemereye umuhanda rubanda bakomeza gukeka ko inzego z'ibanze zaba zidakurikirana ngo iby'umukuru ihugu yabizeje bishyirwe mu bikorwa.
Ariko ndiyo bituruka ku bayobozi bo hasi nago twe twize. Ariko nge iyo mbonye imyaka itambutse mbona batubisha nkumana uzakogwa akondi bikarangira tubona imyaka itambuka udakogwa. Gusa twe nago tubize nk'abaturage niba bituruka ku bayobozi bo hasi na kuri perezida nago tubize. Gusa nuko twifuza ko umuhanda wa Cyanzarwe uva Busasamana ukamanuka Gisenyi Rubavu wakogwa ugashyamo kaburimbo umuntu tukajya tutukanga tujye Kigali tutukanagira umuhanda wa kaburimbo.
Aha muri aka gace ni ahantu hakunda kugira umusaruro mwinshi w'ibigori, ibirayi n'ibindi. Bakavuga ko baramutse babonye iyo mihanda byarushaho kwihutisha iterambere ryabo.
Turasaba ubufasha mwebwe mu singe kutugerera aho tutagomba kwigerera ngo natwe bakadukoroga umuhanda ubundi natwe tukishima.
Nge navuga ibimbaho cyangwa siba kuri mugenzi wanjye. Iyo umuturage ahinze imyaka ye biramugora kuba ye ku buryo yageza ya myaka ye i Kigali n'igihombo. Ariko icyo twifuza nyakubahwa Perezida Paul Kagame muzadusobanurire mumubwire ngo ewana abaturage ba Cyanzarwe cyangwa se ba Gisenyi Rubavu basicyo bashaka kugira ngo ubahereze umuhanda muzima ewana ubundi bikorwa bikugezeho nk'abaturage bagukunda.
Asubiza kuri iki kibazo Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi utegeka Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asobanura ko imihanda umukuru w'Igihugu Paul Kagame aba yaremereye abaturage itakubakirwa icyarimwe. Ministeri Gatabazi yizeza ko iyi manda y'imyaka 7 izarangira ibyo Perezida Paul Kagame yizeje abaturage barabishyize mu bikorwa.
Ari imihanda mu gihugu yo kwa Repubulika y'Umwe y'abaturage yose yashyizwe mu nyandiko iminsi irimo gukorwa harimo izatangira ingengo y'imari y'umwaka. Umuhanda rero nawo abaturage bemerewe witwa ukora umuhanda w'umutekano uva mu mujyi wa Rubavu ukajya Kabuhanga ukaza gukomeza ugera ku Kabari. Ni umuhanda n'ubundi ukiri muri gahunda nubwo utaratangira bwose. Ibintu byose njya kuyapeza Repubulika yemerewe abaturage ntabwo bikorerwa mu mwaka umwe, hari ibishobora gukorwa muri uyu mwaka ariko ikirere nuko bitazarenza umwaka w'2024 umuhanda utarakorwa niko gahunda zawo zimeze.
Ministri Gatabazi agakomeza asobanura ko mu mujyi wa Rubavu imihanda yarimo ikorwa ku nkunga u Rwanda rwahawe na Banki y'Isi yari yarahagaze, ubu imirimo yongeye gusubukurwa. Yizeza ko muri uku kwezi kwa karindwi bahawe ayo masoko batangira gukora iyo mihanda. Gatabazi agasobanura ko n'iyo mihanda abaturage bakomeza gusaba izabirimo. Ahbidi Rusa, Ijwi rya Amerika, ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mwamaze kumenyera ko aka kazi kitugashitse mwo tuba tubafitiye amakuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga bigari canke igeni no kwisi. No musi ku wa mbere tariki ya 4 y'ukwezi kwindwi mu Rwanda hatanguye irushanwa mpuzamakungu rya Davis Cup mu mukino wa tennis. Iryo higanwa rizohuza ibihugu 9. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira ibindi kuri ino mikino agiye kudukurikiranirana hagufi.
Kuri wa mbere ikigali mu Rwanda hatangira irushanwa mpuzamahanga ry'umukino wa tennis rizamara iminsi itandatu. Irushanwa ririmo kubera ku bibuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRS Kigali ryitwa Davis Cup ishami rya Afurika, rikaba rigamije kugaragaza amakipe y'intyoza akava mu cyiciro runaka akazamurwa mu cyiciro gikurikiraho. Ibisobanuro ku mvano y'irushanwa rya Davis Cup muri tennis turabihabwa na perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda, Theoneste Karenzi.
Ni irushanwa ryitwa Davis Cup, ni ibihugu biba bikina kugira ngo bishobore kuzamurwa mu ntera. Davis Cup ubundi ni nk'igikombe cya tennis, ariko tennis iba mu byiciro. Twe rero turi mu cyiciro cya kane Afrika, cya Afrika hakaba icyiciro cya kane cyo muri Aziya, cyo muri Europe, ariko twebwe tugiye kwakira icyiciro cya kane cya Afrika. Hagiye kuza hano mu Rwanda ibihugu icyenda, ibindi bihugu umunani bikakirwa na Cameroon. Ikipe izatsinda hano izazamurwa mu ntera, izatsinda Cameroon n'amakipe abiri azazamuka.
Amakipe icyenda arimo guhatana yagabanyijwe mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere rigizwe n'amakipe ane ariyo u Rwanda, Uganda, Sudani na Tanzania, naho mu itsinda rya kabiri hakabamo ibihugu bitanu ariyo Botswana, Angola, Togo, Congo Brazzaville na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuyobozi w'ishyirahamwe rya tennis mu Rwanda, Theoneste Karenzi, arasobanura impamvu zatumye iki gihugu gihabwa amahirwe kwakira irushanwa rya Davis Cup ku nshuro ya mbere.
Kuba baratwemereye kuryakira hari impamvu nk'eshatu umuntu yababwira. Icya mbere, turi abanyamuryango beza ba ITF, ntabwo turi abanyamuryango badatanga imisanzu, imisanzu yacu tuyitanga neza. Ikindi cya kabiri, impamvu ni uko bamaze kubona ubunararibonye bwacu mu kwakira amarushanwa kandi akagenda neza. Icya gatatu ni uko nta na rushanwa na rimwe rya ITF tutari tubwitabira. Amarushanwa yose ya Davis Cup aho yagiye twagiye tuhajya kandi tukanitwara neza.
Mu mikino y'ikubitiro yabaye kuri uyu wa mbere nyuma y'ibirori byo gufungura irushanwa, abakinnyi b'u Rwanda batangiye neza. Mu cyiciro cy'abakina ku giti cyabo, abakinnyi babiri b'Abanyarwanda batsinze Abanyayuganda mu buryo bworoshye. Ernest Habiyambere yatsinze Ronald Wakori na Sawali, Bertin Karenzi na watsinda Ocean Geoffrey. Mu cyiciro cy'abakina ari babiri babiri, nabwo u Rwanda rwatsinze Uganda, aho Bertin Karenzi afatanyije na Etienne Nigena batsinze Abanyayuganda aribo Ocean Geoffrey warufatanyije na Edward Birungi. Uku gutangira neza no kuba ikipe irimo gukina imbere y'abafana bayo biratanga icyizere ku ruhande rw'u Rwanda ko rushobora kwegukana umwanya wa mbere.
Icyizere kirahari rwose. Ibihugu n'abakinnyi bacu twateguye barabikubwira, abakinnyi babaziranye barakubwira bati igihugu cyadutera ibibazo ni iki, ariko bamaze iminsi banitoza bameze neza. Nge numva ntacyo babuze, kandi n'abakinnyi n'abandi baraziranye, natwe turabazi ibyo bihugu turabizi, cyane cyane yuko noneho bafite na motivation yo kuba bakinira mu gihugu iwabo, bafite na support. Ibi ni impamvu nababwiraga kubaba hafi tukabogeza nuko biteguye n'ubuhanga tubaziho, turumva dushobora dufite icyizere.
Iyi mikino ya Davis Cup irimo kubera mu Rwanda izarangira kwa gatandatu tariki ya cyenda y'uku kwezi kwa karindwi. Ikipe izegukana umwanya wa mbere ikazahita izamurwa mu cyiciro cya gatatu ivuye mu cyiciro cya kane. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Akoze Claude Munyandinda hejeje kutubwira iby'imikino ya mbere y'amahiganwa mpuzamakungu ya Davis Cup. Umukino wa tennis agiye kuba ahuza ibihugu icenda, zobera mu gihugu cy'u Rwanda, zobandanya abidukurikiranirana. Akanunga haduce dusozera amakuru ya mbere twatubafitiye kuri uno mugoroba, mukurindira ko tuza kongera isaha imwe n'iminota mirongo itatu tubabwira yanda zo bagezeho ijya nino ku isi. Reka tugende tubibukije muri make ko Urusiya bwigarurira igisagara ca Lyskichansk ca Ukraine. President Volodymyr Zelensky yavuze ko gusubira kwiyubaka abizeye ku bihugu birangwamo demokarasi. Hanyuma president w'Urusiya Vladimir Putin nawe asaba ingabo z'igihugu ciwe abicije kumushikiranganje ko kwivuna abansi gukaza no kubandanya ibitero muri Ukraine. Ku mugabane wa Buraya, president w'Ufaransa Emmanuel Macron yahinduye abashikiranganje batari bake no musi ku wa mbere, byari byiteze ko abahindura inyuma y'uko umugambwe wiwe utakaje ibanza byinshi mu matora abashinga amateka aheruka kuba. Ngaha muri Amerika turiko duhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira, mu gihe mu Rwanda bahimbaza umunsi wo kwibohora no kwikukira. President Paul Kagame yashikirije ijambo abanyarwanda ashimikira hanini ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ibindi kuri iyo nkuru mushako bisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nadia Taha yakoze ari muhinga bw'ivyuma na engineer bari bari kumwe. Diane Nahazo niwe mwari kumwe kuri micro. Turongera igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru azobagezweho ijya no ku isi. Mukurindira umugoroba mwiza kuri mwese mikoro na twumviriza abafise akaruhuko mu Rwanda no ngaha muri Amerika. Muruhuke neza.